iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru yo kuri ino saha, kaze mwese.
Ibarugwarisha ntiritume bugara imiryango y'ukwakira impunzi z'Abarundi. Kuko uno munsi ibibazo biri mu Burundi yashobora gutuma uyu cankuriya afata inyungu guhunga akaza mu gihugu cy'Ubuganda.
Uyo ni Arsene Arakaza aserukira impunzi z'Abarundi mu gihugu cy'Ubuganda. Ni nyuma yaho leta y'Ubuganda n'ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR batanguje ibarura ry'impunzi ziri muri ico gihugu. Arasaba ko Ubuganda butohagarika kwakira impunzi z'Abarundi. Iyo nkuru hamwe n'izindi nkuru harimo niyerekeye ivyo amashirahamwe manini manini mu Burundi asabwa gukorwa gukora mu bijanye n'umuyaga nkuba hamwe n'iyindi yerekeye ubushikiranganji bw'ubudandaji n'inganda buto bwatanguje bwadugije ibiciro by'ibiraya mu Rwanda turazibashikiriza yose turabafitiye kaze mwese. Jere ku nkuru mu Burundi, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regis des Eaux ritanga amatara n'amazi mu Burundi asaba abarongoye amahinguriro manini manini gukora amasaha 28 kuri 28 mu ntumbero yo gukoresha umuyaga nkuba uhagije muri kino gihe. Uwo arongoye Regis des Eaux yabishikirije mu ruganda rwatunganijwe kuri uno wa kabiri kuri abo banywanyi bakoresha umuyaga nkuba mwinshi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga.
Igituma ubuyobozi bwa Regis des Eaux bwatunganije ugo ruganda ku banywanyi bayo bakoresha umuyaga nkuba mwinshi nuko iryo shyirahamwe ryasanze batariko bakoresha umuyaga nkuba ku rugero rushimishije. Jeroboam Nzikobanyanka arongoye Regis des Eaux akavuga ko babatumiye muri ugo ruganda mu ntumbero yo kubahimiriza kugira bakora amasaha 28 kuri 28 kugira bikunde bakoresha umuyaga nkuba muri kino gihe. Uwarongoye Regis des Eaux avuga kuriho ku bwinshi abo barongoye amashyirahamwe akoresha umuyaga nkuba mwinshi barashima utwigoro twa leta two kugwiza umuyaga nkuba inyuma yaho mu minsi heze wari ukenye, ariko bakavuga ko gukora amasaha 28 kuri 28 bidakunda. Unari mu bitabye ico kiganiro avuga ko gukora umunsi nijoro bituma umwimbu uba mwinshi, ariko ko ihinguriro ritoronka aho rishorera.
Ubunye turabona ko abantu badakora 24/7 mugabo turavye ihugu bitwegeye canke nibiri kure bakora 24/7 kugira ngo bakire natwe kugira ngo rero bikunde nuko umwimbu ushobora kuronka abawukoresha kugira rero bikunde no kugwiza ubuzi hirya no hino abantu bicaye bashonje ni nibo batuma abagwije umwimbu babura ababagurira. Ni kuvuga rero ko ivyo bintu atari giturumbuka ni ibintu bigenda bitegurira bajamwo babigisha.
Ibindi abarongoye amahinguriro akoresha umuyaga nkuba mwinshi bashikiriza bibatuma badakora amasaha 28 kuri 28 n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro buca butuma ubukene bw'ibikoresho biva hanze hamwe no kuruhukiriza ivyuma bakoresha. Ibitanezereje umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regis des Eaux Jeroboam Nzikobanyanka agatangazwa n'ingene abo barongoye amashyirahamwe aribo basemerera mu mwaka uheze bavuga ko bakeneye umuyaga nkuba ukwiye none batariko barawukoresha.
Turavye akigoro itari yagize ikoreye ku ngorane bari bashikirije yuko zatubabaje kumva yuko n'umucanwa twahora tubaha bagabanije bigatuma bica bitera ingorane mu gutunganya ibintu kubera leta canke Regis des Eaux iba yagize ibintu ikurikije imyidogo yaba cyane cyane b'amahinguriro ikanabanyagihugu bose. Wumvise rero biri mu ruhande rwa Regis des Eaux. Regis des Eaux twashaka twitunganye turamenye n'umucanwa twutanga mugaba mwumvise yuko bavuga yuko bobo bitokoroha.
Amwe mu mashirahamwe yategerezwa gukoresha umuyaga nkuba mwinshi ashirwa mu majwi n'ubuyobozi bukuru bwa Regis des Eaux none atariko arawukoresha ni hinguriro ry'ibinyobwa Brarudi wariserukiye muri ugo ruganda avuga ko ritegerezwa kuruhukiriza ivyuma. Ni hinguriro ry'isima Buseko wariserukiye nawe avuga ko kudakoresha umuyaga nkuba wose byasavye biva ku cuma kiwubashikiriza ku hinguriro gifise ububasha budakwiye. Abarongoye ayo mahinguriro batera intege ishyirahamwe Regis des Eaux barisaba kutadebukirwa kubera umuyaga nkuba batanga muri kino gihe udakoreshwa uko ryabyifuza. Umwe muri abo agasaba leta kwiga ingene umugambi wo gukora amasaha menshi mu Burundi woteri ntambwe.
Ryitezo ntiryabusema ahubwo turayikeje ko yashobora gushika kuri ico kintu kandi ntisubira inyuma. Turabona ko igomba kugira ubwoba bw'uko umuyaga nkuba wabo utari kuronka abawufata. Nica isubira ikoresha ubwenge, ibintu byose biva mu bwenge, ivugana na leta, ivugana n'abandi bagira neza bayishigikire.
Umuyobozi mukuru wa Regideso avuga ko naho ibintu biruko ishyirahamwe arongoye rigiye kubandanya imigenderanire myiza n'abanywanyi baryo. Jeroboam Nziko Banyanka afatiye kubagiye baraheranira Regideso mu myaka iheze kuva muri uno mwaka bagiye guhindura ingendo na cane cane kwishyuza abanywanyi uku kwezi gutashe. Bujumbura, Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nziko Banyanka. Tukiri mu Burundi, umugambwe w'abadasigana ipona usaba ko ikarata karangamuntu yoshigwa ku mafaranga make kugira abanyagihugu bazokwiyandikisha ari benshi mu bijanye no gutora ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro. Muri APDR bobo babona ko abatwa bakumiriwe n'ibwirizwa shingiro rishasha. Abo banyepolitike bakaba babishikirije mu gihe umwunganirizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu yariko arasigurira abanyagihugu abanyamigambwe nako ingingo zahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Nzimana.
Naho umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwari mu gihugu hagati yemeje abanyamigambwe bari bamwitavye ku ivyo babaza bitagiye gufatirwa ko kuko ivyahinduwe vyahindutse, bamwe muri abo bashikirije amakenga kubijanye n'ivyahinyanywe muri iryo bwirizwa shingiro n'ingene bizoshigwa mu ngiro. Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe ya PDR yavuze ko iryo bwirizwa shingiro ryakumiye ubwoko bw'abatwa.
Hari hano nasinywe bavuga yuko ubwoko bwose buri representante isosani hutu karanti tutsi mugaba kemera ko guverinoma yacu yemera ubwoko bwose ntibashiramo pourcentage y'abatwa bari yo impulse yabo cyangwa 0.3 wabayibahere mugabe byanditse.
Terence Nayiraja umwunganirizi w'umushikiranganje we avuga ko ivyo vy'ubwoko vyanditswe uko kugira kubahirizwe amasezerano y'Arusha.
Ingwe ya 39 ivuga bimwe vy'abagize leta aho bavuga o plus 60% o plus 40% ibi urumva babikoporoye muri Arusha ya ngingo y'amajana 99 ico muri utukura kugira rihinyanyugwe niyo yatumye vyandikwa uko vyari bimeze. Urumva rero ni hahandi bashobora gukoma induru muherawa ngo yabashinara yarusha ngo bariko barayahonyanga.
Umugambwe Frode Bunyakuri bavisa amakenga y'ingene inzego zimwe zizobandanya zikora hamwe ibwirizwa shingiro rishasha ryo kwemezwa. Kefa nibiza rongoye umugambwe yibaza nimba izo nzego zizoba zigengwa n'amabwirizwa shingiro abiri.
Ngombo muco ku ngingo y'amajana 288 ivuga yuko iri bwirizwa shingiro rigiyeho les institutions iko avuga mu Faransa zatowe muri 2015 zigumaho. Agomba muduha umuco izo zigumaho izo arizo kurumva nk'ubu hariho les deux vice président hanyuma ibwirizwa shingiro rigiyeho yabikuraho akaja wa vice président premier ministre eske hazogumaho de vice président badafise ingene bakora mu ibwirizwa shingiro.
Aho umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati aratomora ibizoca bishirwa mu ngiro vyihuta nayo kuri izo nzego ngo biratomoye.
Nakubwiye ko ata muntu aba icengera cy'umukuru w'igihugu icyane cyane cya kabiri atatowe bajya abantu rero bagize zijya nzego naho bari hajya atarabashinga bateka babanje gutoma aha nahigira tomoye.
Ayandi makenga yashikirijwe n'umukuru w'umugambwe Iprona Abeli Gashati yemeza ko ikarata karangamuntu isiga yizimbye kandi zokenerwa n'abarundi benshi kugira abiyandikishe.
Ubu umunyagihugu agiye gusaba karangamuntu cyane cyane ndakirishikiza no aserukira ubushyamirwa bw'intwaro hagati mu gihugu kuko babasaba amafaranga menshi retse amafaranga 500 basanzwe batanga kuri karangamuntu. Hariho ibindi bijanye n'intererano ugasanga ugiregeranya ivyo usaba kugira nke karangamuntu bigwa mu 5,566 retse na 10. Muri ico gihe rero turabare ko kubijanye n'iyandikwa rigiye kuba ko batoraba kumwe bari babigize mu matora y'2015 muri periode karangamuntu igugwe amafaranga 500.
Kuri ico kibazo n'amakenga y'umugambwe y'Iprona Terence Nayiraja yemeza ko ikarata ndangamuntu zigiye gutangwa kugira uyikeneye wese ayironke. Igikorwa cyo gusigurira abarundi vyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro vyatangujwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kwa 12 kwezi kwa 12 2017. ubu ico gikorwa kikaba kibandanya mu ntara zitandukanye eka no mu bisata bitandukanye by'igihugu umugwe ujeje gutunganya amatora seni ugategura ko igikorwa cy'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro rishasha kizoba mu kwezi kwa gatanu muri uno mwaka wa 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze cyane Raymond Zimana Handi naho kuva mu ndwi heze leta y'Uganda n'ishami rya Onigita w'impunzi HCR batanguje ibarurwa ry'impunzi ziri muri ico gihugu muri zo mpunzi hari abarundi abanyarwanda abava muri Sudani yepfo n'ibindi bihugu bitari bike harimo na Pakistan impunzi z'abarundi ziriyo zisaba ico gihugu kudaca kireka kwakira impunzi z'abarundi zibandanye kuza muri ico gihugu igihugu c'Uganda kiri mu bihaye indaro impunzi z'abarundi nyinshi mu karere k'ibiyaga binini ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu bisanzwe biraba ibibazo vy'impunzi nizo vyagitanguje intumbero y'iryo barura n'ukugira ngo Uganda bumenye bitigiri vy'impunzi buhaye indaro ko bingana ubu impunzi z'abarundi hari impungenge zifise zigasaba abategetsi b'Uganda kuzitwararika Arsène Arakaza aseruka impunzi z'abarundi mu Uganda yaganiye n'ijwi rya Amerika kuri telefone
nk'abarundi muraze hari ikindi gitandukanye dufatiye kukungene ariko twebwe twenyene mu mpunzi zose ziri mu Uganda leta imaze kuza gusaba yuko twohunguka mu kwa kabiri 2016 mushikanganje w'intwayo hagati Pascal Bandagiye yagina kizaza aragenda gusigura yuko hari amahoro mu Burundi abantu bohunguka atakibazo naho badusigura kuri igikorwa gisanzwe turasaba leta y'Uganda nkuko yama iri mu bihugu bitunganira impunzi yobandanya yakira impunzi z'abarundi kona goma ndakumenyeshe unyeteyo turavugana ariho umujyango uheje ku telefone umbira yuko ariho gishika no bafasha kugira ngo baronke ipapuro cy'ubuhungi bumvikana neza yuko byo barugarisha n'iritume bugara imijyango y'ukwakira impunzi z'abarundi kuko uno munsi ibazo biri mu Burundi yashobora gutuma uyuca nkuriya afata ingo guhunga akaza mu gihugu cy'Uganda
ariko rero nabahahungiye hari bimwe mu byo bari biteze gukorerwa bataronswa nk'uko bisigurwa na Arakaza
n'amashyamwe ari ngahanye biraboneka yuko nk'ikibazo c'abarundi hariho ubufasha tutaronka byo kwivuza ugasanga ibyo n'amashuri nta muntu umwe aturaba basanga amashyirahamwe nta kitare ko radufasha tubwo tukavuga tuti nibadufashe abanyeshuri bashobore kwiga abantu bashobora kuba bafite imigambi babaterere baho mitahe mito mito bashobore kubaho kuko murazi neza yuko naho umuntu aba yarahunze hariyo amategeko ayategerezwa kuba amwubahiriza akaba n'ibyo bashobora kumufasha kuko murabona hari ibyo kwivuza kwivuza no munsi hariyo abantu banahohota ugasangiwe kurakurikiranwa neza abandi bafite izindi ngorane z'indwara tuzaye tukavuga tuti kaba kajyo keza yuko ikibazo cy'iwacu bakitaho kandi bakadufasha ibyo dukeneye muri rusange
imbere yuko izo mfashanyo zemerwa impunzi z'abarundi ziri mu Buganda zisaba gucungerwa umutekano kurusha muri kino gihe cy'ibarura
muri ibihe by'ibyarurwa biraboneka neza yuko impunzi ziba zikeneye umutekano udasanzwe turasaba yuko abagiye kubibaruza umutekano ucungerwa cyane kuko murazi muri ibi bihe turimwo amakuru atangwa atabantu bari kubarakoranira naha na hariya ugasanga bamwe bafite impungenge bati mbega nta bantu bo muri leta boza gukurikirana impunzi cyangwa kugirana tusaba yuko rero umutekano wo kubahizwa gusuma uko byahora muri ibi bihe by'ibarurwa rindi ubutegetsi bwo mu Uganda batunganije kuko muribuka ibyabaye Kamanyola murazi ni Tanzania ko bagura bati muzine ubungubu ibyo ni birashika ariko kituma tubwo tutinirigashike
igihugu c'Uganda kiri mu bihaye indari impunzi nyinshi mu karere ka Afrika yo hagati niyo mu buseruko nkuko biri mu vyegeranyo vy'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR icumbe k'impunzi ziva mu bihugu birenga 8 birimwo niziva ku mugabane wa Aziya mu gihugu ca Pakistan ico gisata cabo ni cita impunzi cemeza ko mu Buganda hari impunzi zirenga miliyoni n'ibihumbi 200 Abenshi muri bo bahunze intambara zo mu gihugu cha Sudani yepfo bakaba barenga 947,000. Mbere ikambi ya mbere nini ku isi nk'uko bitigiri vya service yerekana iri muri ico gihugu ikaba yitwa Bididi irimo abantu barenga 276,000 bose baturuka muri Sudani yepfo ikaba itumbereye mu karere ka Yumbe mu buraruko bushira uburengero bw'Uganda abarundi bariyo ubu bagera ku 47,000. Eloge Willy Kaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Radijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nyuma yuko ubushikiranganji bw'ubudandaji butangarije ibiciro by'ibiraya ku barimyi ku bacuruzi no ku muguzi wa nyuma hirya no hino mu Rwanda abarimyi baracataka agahombo kaho ibiciro byemeranijwe bidakurikizwa mu kiganiro muri isanga mu kanya gaheze mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye n'abarimyi b'ibiraya bo mu burengerazuba bw'u Rwanda abo ni umushingantahe Musavyimana Emmanuel perezida wa koperative y'abarimyi muri ako karere ka Rubavu yaganiriye kandi na Sekabanza Munyankebe Murantunga umuyobozi wa koperative y'abarimyi b'ibiraya mu Gasiza no Imuhe ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye nabo bashingantahe babiri umushingantahe Munyankebe atangura avuga uko icyumviro cyo gukora koperative cyabajemo tumutega amatwi
no kwibundira hamwe kw'abahinzi uko umusaruro w'abahinzi watwagwaga mu buryo butemewe noneho abahinzi bibumbira hamwe kugira ngo umusaruro wabo ubone isoko rikwiriye.
Uburyo butemewe ubwo ni nk'uburyo bumeze gute?
Nuko byagendaga ku biciro biri hasi ndetse nta nyungu nta ruhare rw'umuhinzi waboneka kuri iyo nyungu y'umusaruro wabo.
Umwe yagurishaga ku giti cye?
Umwe yagurishaga ku giti cye n'undi akagurisha ku giti cye batibumbiye hamwe.
Ye wowe Bwana Musabyimana Emmanuel, koperative yanyu y'abahinzi bo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu yo imaze nk'imyaka nk'ibiri cyangwa sirenga ivutse, mwebwe mwagize igitekerezo gute cyo kwishyira hamwe?
Murakoze cyane. Y'amakoperative yashyizweho na leta igihe amakusanyirizo batangiye kuyashyiriraho, nibwo bahise bashinga amakoperative kugira ngo akorane n'ayo makusanyirizo. Kuko nabonye ko amakusanyirizo nakora yonyine amakoperative ntayo n'ubundi ntacyo bari bakoze kugira ngo baremere inyungu y'umuhinzi, bahitamo rero gushyira amakoperative kugira ngo akorane n'amakusanyirizo. Amakusanyirizo bwari uburyo abantu bishyize hamwe abashoramari, nayo amakoperative yo yari amakoperative yo kugira ngo arengere umuhinzi, haba ku bijyanye n'ibiciro by'ibirayi ndetse no kureba ko umusaruro w'abahinzi utakwibwa wenda mu buryo bujyanye n'uko imicimurire yo kugapimira ku minzani ni gutyo amakoperative yagiyeho.
Nk'abakunzi b'Ijwi rya Amerika badukurikira bari mu bice bitandukanye, hari nk'abaturanyi bo mu Burundi ndibwira ko nababaza gatoya mukasobanura muri make uko amakusanyirizo akora, amakusanyirizo ni iki, akora gute?
Murakoze cyane. Amakusanyirizo ni ahantu mbere umuhinzi ahingaga ku giti cye akajya gushakira imodoka yamara kuruza ikaza ikakira umusaruro. Leta yacu ibibonye, ubumwe bw'abanyarwanda ibibonye, yavuga ngo nihabe amakusanyirizo ndetse igena n'ahantu n'amazone, ni ukuvuga ngo hari inzu yari iteganyijwe kwakira umusaruro, abahinzi bose bakura ibirayi bakabishyira ahantu hamwe hateganyijwe yakusanyirizo, niho bita ikusanyirizo, ni ukusanya ibyagiye byose, barangiza babashoramari bakakimura ku biciro bemeranyijeho, bakishyura abahinzi, barangiza kubishyura abahinzi bakagenda, n'ubundi kusanyiriza naryo rikaja gushaka imodoka ikaza ikayipakira ikayipashira ahantu hamwe, nyine ho byabiraya byakusanyirijwe bikabitwara ku masoko y'i Kigali n'ahandi mu ntara atandukanye.
Ninde wumvikana n'abagomba kuza kubitwara kuri ayo makusanyirizo? Ni abahinzi biyumvikanira n'abagura ibirayi? Bigenda gute, mukorana gute n'abagura ibirayi?
Ubundi amakusanyirizo akimara kujyaho hari inama zateguwe za buri wa mbere zihuza bamwe muri ba bandi b'amakusanyirizo nka perezida w'ikusanyirizo na perezida wa koperative y'abahinzi, bakagenda bafatanyije n'ubuyobozi bw'akarere n'imirenge, urumva yo by'akarere n'imirenge birimo n'utugari, bakemeranya igiciro kizagenderwaho icyo cyumweru. Cyangwa icyo bishamara kujyaho cyo bemeranyijeho hagati y'abahinzi n'abanyekusanyirizo n'ubuyobozi buhari, nicyo abahinzi bamara gukura byagiriye babigeza ku ryakusanyirizo, akaba ari cyo bishyiraho umuhinzi icyo bumvikanyeho. Ubwo ubuyobozi icyo bwakoraga gusa bwarebaga ishyirwa mu bikorwa bya biciro by'agaciro kugira ngo hatagira gutandukira hawe mu bundi bwumvikane kandi byemerejwe imbere y'akarere byanasinyiwe. Ku bijyanye n'amamodoka wenda abandi batwara ibirayi, iyo imaze kwishyura umuhinzi yakusanyiriza imaze kwishyura umuhinzi bya birayi bisigara ari iby'ibyo kusanyirizo. Iryo kusanyirizo rero niryo ryishakira isoko, bakishakira imodokari ikaza kubitwara aho ngaho, kuko umuhinzi aho yarangije kwishyurwa nta kindi kikireba umuhinzi, biba byasigaye mu maboko bwabo.
Ubundi mwebwe nk'aho muhinga ibirayi muri benshi, mufite amakoperative menshi ashobora kuba ahinga ibirayi, none iyo bibaye byinshi mubasha kubigurisha mubijyana ku makusanyirizo mufite angana iki?
Iyi gahunda ijyanye n'amakusanyirizo n'ubundi iri mu turere duhinga ibirayi. Wena ihinga ibirayi, hari Rubavu yacu ihinga ibirayi, hari akarere ka Nyabihu gahinga ibirayi, akarere ka Musanze nako gahinga ibirayi, akarere ka Burera gahinga ibirayi, ndetse n'agace gato k'akarere ka Gicumbi. Rero muri twa turere bagiye barafata imirenge ikaba irimo amakusanyirizo runaka. Ntabwo urugero ngo iri kusanyirizo nk'umurenge wacu wa Bugeshi ufite amakusanyirizo 12. Kwa 12 rero ubona amakoperative nane 12 anakorana n'ayo makusanyirizo. Ubundi guco na Mudende ikaba ifite amakusanyirizo guco, n'umurenge wa Busasamana guco ni guco amakusanyirizo n'ayo makoperative ahari.
Nagira ngo tubanze dusobanukirwe kuri iki cy'amakusanyirizo, kubera ko uri umwe mu bayobora amakusanyirizo.
Ni umwe mu bayobora amakusanyirizo, ariko ngira ngo mwakuno kwezi kwa 11 niba ndi kwibuka neza, nibwo inama yabereye Musanze, kibundi nari perezida w'abahinzi n'undi perezida w'abahinzi bakoranaga n'ikusanyirizo. Hari inama yaremye rero ihuje abaminisitiri batatu, minisitiri w'ibikorwa bya gavumenti, minisitiri w'igihugu, minisitiri w'inganda n'ubucuruzi ndamenyeshaka, minisitiri w'ubutaka Kashimara Gerardine bari hamwe n'onyine minisitiri w'ubutaka bw'igihugu Francis Kaboneka. Nibwo inama yabereye Musanze muri hoteli Fatima, niho hafashwe umwanzuro w'uko n'ubundi abacunga amakusanyirizo basa naho ari abamamyi, kuko bakijyaho baremeze ko umuhinzi azaba ageze umusaruro we ku ikusanyirizo akishyurwa. Leta ibigenzi ibonye rero ko bitari gukorwa neza, tuba byashyirwa mu bikorwa neza, ihitamo bw'amakusanyirizo guhagarika, ahubwo iravuga ngo y'amakoperative y'abahinzi kore ko ibyo birari ibyabo ibegurega amakusanyirizo amakoperative yicungira ibirayi. Ubwo rwego rero tumaze ngira ngo na meza biri tugiriyeho kugira ducunge amakusanyirizo, ariko ubundi twahoze turi abahinzi ari turi koperative y'abahinzi, ubu ngubu turi koperative y'abahinzi ariko icunga y'amakusanyirizo yahoze acungwa mbere n'abashoramari.
Ndumva ubwo ari kimwe mu bishobora kubakemurira ibibazo mushobora kuba mwarahuraga nabyo.
Nikuco byateganyijwe bamara gushyirwaho n'ibiciro noneho ngenderwaho bijyanye no kuzamura umuhinzi, kugira ngo umuhinzi mu gihe mbere habagaho icyo bita abashereshye bazaga bakakugenda n'ibiciro bakavuga ngo turapakira, ariko igiciro ni 8 se 90. Iyo nama ikimara kujyaho kurema ibyo bubona abanyakora minisitiri nemeje ibiciro ku muhinzi n'ibiciro by'imodoka rizo ziraza gupakiraho ku y'amakusanyirizo acungwa na makoperative.
Noneho bwana Munyankebe, mwebwe koperative yanyu iracyari ntoya, ariko kandi hari uburyo mwakoraga mbere, ugereranije n'uburyo mwakoraga mbere n'uburyo mukora ubu ngubu, icyo ubona akarusha ubona mufite mu gukorera muri koperative na kahe?
abahinzi bose bibonye muri koperative ndetse inyungu ikaba iya rusange ikazamura abahinzi muri rusange. Naho mbere byabaga hari kampani yiharira inyungu ikagura uko ishaka ku buryo umuhinzi atagezwagaho amakuru yimbitse y'umusaruro wabo batanga.
Amakuru muyamenya gute y'ibiciro byashyizweho niba bigenda bihindagurika?
Ibiciro uyu munsi minikomu na Madrid yicaye bagena igiciro ku muhinzi. Ubwo ni ukuvuga ko ibyo biciro biba bizwi, iyo bihindutse bihinduka bitewe n'isoko bitabonetse biriya soko bigari bya Kigali.
None abahinzi mwebwe mufite amakusanyirizo angahe mujyanaho ibyo birayi byanyu?
Twebwe mu murenge wa Bigogwe hari amakusanyirizo atandatu, ariko nkaba mpagarariye imwe ariyo nakubwiye izina ryayo ya Kwayigima.
Kwayigima
bikorera muri Kijote.
Nagira ngo noneho gatoya tunyarukire ku murongo wa telefone, nagira ngo mpere kuri Odeta.
Yego, ndumva. Nzakubaza uwo muyobozi wa koperative yo muri Bugeshi. Nagiye numva abaturage barira bamwe bavuga ngo ibirayi biri kuborera mu mirima, ntabwo bari kubasha kubikurira igihe. Nagira ngo mbaze uwo muyobozi, ni ikibazo cy'amasoko makeya, ni ikibazo cyo kutabona ababigura, ikibazo ni iki? Ikindi nanone ansubize ku kibazo bakunda gutaka ngo babagurira ku giciro kiri hasi cyane kurenza ba rwiyemezamirimo baba baje kubagura ibirayi, ugasanga hagati y'umuhinzi ubona inyungu iri hejuru kurenza umuhinzi uba wavunitse. Kugira ngo mubaze ni izihe ngamba zihari, ese ibyo biciro baba baganiriyeho n'abahinzi bakanegusakara ko nta kibazo abahinzi babifiteho? Nagira ngo abashe kunsobanura, kuko ni kenshi numvise bagenda basa nk'abafiteho ikibazo cyane. Kumubaza kuri icyo kijyanye n'abahinzi batabonye ko bakubwira ibirayi byabo ku gihe, bimwe bikaba biri gupfira mu mirima, nagira ngo mubaze nk'umuyobozi wa koperative, byavuze ko umuyobozi w'umurenge ariwo ugomba kugena igihe bikurirwa. Umuyobozi wa koperative ntawe ubasitse ko kuba yagena igihe ibihingwa bya koperative ayoboye bishobora kuba byakurwa kurenza uko umuyobozi w'umurenge yabigena.
Icya mbere, buri kusanyirizo yegure koperative hari amatoni yagiye yagenerwa, kubera ko twebwe isoko dufite ari isoko rimwe rya Kigali, bigaragara ko amasoko yabaye makeya kubona isoko rimwe rifite rya Kigali. Rero hari amatoni nayo abagenewe kujya muri iryo soko rya Kigali. Ubwo rero bitewe n'uko ari amatoni bakenewe kujya mu soko rya Kigali, natwe iyo dukuye dukurira rimwe nk'umurenge wacu wa Bugeshi ukurira rimwe. Urugero, umurenge wacu wa Bugeshi wemerewe gukura toni 200. Toni 200 zifashe rero ukazigabanya amakusanyirizo 12 agize umurenge wa Bugeshi, usanga buri wese ari muri toni 16. Bitewe n'uko tugenda rero agenda agabanywa ayo matoni, ni nako cyo gituma bya birayi bikomeza kubyingi ku buryo biraba mu mirima. Kandi muri amatoni agiye dukura toni 16, ugasanga habuze nk'imodokari yo kuza gupakira bya birayi. Iyo rero hari ibirayi bikihari, hari undi murenge wakombye gukurikiraho ugakura, barawuhagarika kugira ngo bya bindi byakuwe na wa murenge y'amatoni yagenwe abanze agende undi murenge ukurikira ubone ukure. Ikigaragara cya mbere ni uko ari isoko rikeya riba ari isoko rito rihari rya Kigali, kandi kaba riri rimwe. Icya kabiri ni kujyanye n'ibiciro. Ubu ngubu amabwiriza ba minisita avuga ko umuhinzi agomba kwakira igiciro ku kiro kimwe ni 135 ku muhinzi. Icyo kigomba kugibwa munsi ni ihame, kandi tugomba kubyubahiriza. Ariko twe tugira n'ikibazo, wajya kumva ngo ufite imodokari akaba kwa moza se mu masoko meza bite kumva aravuze ngo yapakuruye ngo ku 125 cyangwa se 125.
aho ni naho turaje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Mwakoze kudutega amatwi muri studio gatanu, mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndashimiye Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro. Tubashikirije, murakoze mwese.